Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamiri ndiye kubagezaho amakuru. Ijwi rya Amerika ni kuri internet veo radio yacu veo news mumbabare nako radio yacu veo.com hanyuma no kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Turasaba yuko mwadukurikiranira mukabaza neza ibintu ukuntu byo babyagenze umuntu n'ukuntu yoba yanitse.
Uyu ni Evelyn niyo kwizera, umugore w'umucuruzi waraye wishwe muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Umucuruzi rero ku mutumba bwayi wa zone Buseruko muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana kugeza ubu. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yaduteguriye inkuru.
Uwo mudandaza azwi ku izina rya Habonimana James, ikiziga cy'ubu catowe mu gitondo cy'uno wa mbere, aho biboneka ko abamwishe bamunize bongera bamukubita amahiri. Ibyo byemezwa n'umukuru wa zone Buseruko yishikiye hato ico kiziga.
Twebwe ubucago cago niho twumva ko hari umuntu abonye yishwe ari kiziga. Hanyuma twaciye tuhagera dusangana uwitwa James Habonimana, twari twasanze hari amwishe biboneka ko yoba yarakubiswe. Mugabo kigaragara n'amaraso twabonye ava mu kanwa no mazu, James yarasanze ari umwenegihugu yikora urushwe wo mudandaza.
Umukenyezi w'uyu yari yatswe ubuzima, yahora ari umudandaza w'indagara n'intuntu nyinshi. Avuga ko yarindiriye ko ataha kuri Uwimana arahebura, none yasubiye kumubona ari kiziga.
Je urabona yari yagiyeje mu rugombo amajije kuvayo, twagize mutwenze numva barampamagaye nka saa 11 ngo umuntu ngo wawe ngo arambaraye mu ibarabara. Yaragiye kurangura imikeke niyo yahora adandaza. Twumvise babitubwira uko nyene mu mutwenze niho babitubare nka saa 11, hama tuca tuza twirukanga n'abantu nabaje kubitubwira niho tuca twirukanga tweze. Ntabwo dushobora gutahura icyo bacyamwishe kubera tubona abaniganiye hano. Ntabwo tuzi ko ari abamunize bamusopa amafaranga yose yari afise yose bayatwaye. Ego yari umudandaza, yadandaza imikeke, akadandaza n'indagara no mu Rumonge yahora ajyayo.
Umupfasoni Evelyne niyo kwizera asigaranye abana bane, avuga ko bigiye kumugora gutunga urubyaro umucanje we wamusigiye. Mu muryango w'umuhisi Habonimana bavuga ko batazi icyo uwabo yazize, kuko atamatati bari bazi yari afitaniye n'uyu canke uriya. Uwo mupfasoni inshuti n'ababanyi biwe basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu.
Tubasaba yuko mwadukurikiranira mukabaza neza ibintu ukuntu byo babyagenze umuntu n'ukuntu yoba yanitse.
Jewe uko namubonye nabonye ko yapfuye yishwe bunyamaswa agandaguye n'abantu tutarashobora kumenya. Ntibabijejwe rero bakora amatohoza kugira ukuri kumenyekane.
Icyo kimwe n'umuryango wiwe Habiyambere Emmanuel arongoye zone Buseruko, avuga ko uwo mugabo yari agandaguye bunyamaswa yahora ari intungane. Umukuru wa zone Buseruko avuga ko inyamiramabi yishikiye mu gitondo cyo kuri uno wa mbere kuraba ibyabaye, kandi ko izatanguye amatohoza ku bisabwa n'ababuze. Uwajejwe intwaro muri zone Buseruko avuga ko nabo bafashanya mu by'intwaro bagiye gukomeza amanama y'umutekano.
Twebwe ubwa mbere hoho tumaze kubyumva kamenyesha inyamiramabi, nyamiramabi zahageze nazo zafite amatohoza, hanyuma twebwe ubwa mbere ni guhumuriza tukabandanya na twebwe nyene tukurikirana igihe twakumva kanyangenda kacanye no kirupfu gwe twabimenyesha inyamiramabi zikabikorerako. Uko biri kose turaguma tuvuga nabe n'igihugu wagifise icyazi akitubana nacyo twumva tugishikiriza inyamiramabi kugira ukuri kumenyekane, kuko ni ibara karere.
Kuva uno mwaka wa 2017 gutangura, abagabo bane nibo bamaze kwicwa muri ubwo buryo nk'uko byemezwa n'inyamiramabi zikorera muri komine Mugina. Ayo makuru avuga ko babiri bishwe bagezwa ko ari abarozi, bandi babiri harimwo uwo wa nijoro ari abadandaza bishwe n'abasuma babategereye bariko bataha imuhiri wabo muri komine Mugina y'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Nk'uko mubizi, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ni umunsi w'abakozi mu bihugu byinshi byo ku isi. U Burundi nabwo bwifatanije nabyo. Ibirori byabereye imakamba ku rwego rw'igihugu byari biyobowe na President Pierre Nkurunziza. Eloge Wirikaneza yaduteguriye inkuru.
Selestien Sabimana icyegera cyo twa runani mpuzo amasendika Kosebu yavuze ko hari ibintu byinshi urwo runani rushimira leta imaze gushira mu ngiro utorero yatanze nigenwa ry'umugwi w'igihugu kuganirira mu bibazo n'ingorane hagati ya leta abakoresha n'abakozi hamwe n'umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi ariko rero kubijanye n'uwo mugambi Sabimana hari ibyo asaba kugira ngo ugende neza
tuboneyeho gusaba ko gifata cya leta kigeze gushira mu ngiro uwo mugambi bita OBM Ofisi Burundi dora Mendes choroshwa uburyo bukwiye kugira gishore gutunganya akazi neza n'imigambi rashe yo kugwiza ubuzi cyane cyane bukoresheje abantu benshi imwe bita imo hoteta Teto Mendes ibyo nabyo bikaba ari uguca amabarabara kugwiza umuyaga nkuba guteza imbere uburimyi n'ubworozi hamwe n'imyuga itandukanye ibyerekeye urwaruka ruri mu mashuri rutaronka akazi yo ruhegeje leta yoshyiraho politiki nziza y'inyigisho zijyanye n'ubuhinga yotuma baronka cyangwa bagashinga akazi kabo
mu bashinga akazi kabo harimo urwaruka president Nkurunziza ashikiriza ko leta rongoye bafitiye imigambi ya hafi
mu minsi yavuga kandi hagiye gushyirwaho umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi kugwaruka cyane cyane ko hagati mu gihugu uzotuma abantu benshi bagifise ishaka ryo gukora baronka akazi mbere kazo haronkera n'inyigisho z'imyuga zizotuma abasha bitunganiriza imigambi bakoresheje amahera avuye muri ibyo bikorwa kugira imigambi nk'iyo irame bisabwa ko ibigega byo kuziganya no kugurana na bito bito bitera mu iterambere ry'abenegihugu abajejwe intwaro nabo bakurikiranira hafi irangurwa ry'iyo migambi mu ntara n'amakomine bajejwe turasabye kandi amabanki nabo bose batanga ingurande kudaca inkokora abafite imigambi myiza mu kubaka inyungu z'umurenge ngera nibategere ko amahera bakoresha aba mu bantu baheze bagira uruhara mu iterambere ry'abantu
iryo terambere runa niko siburusanga ridashoboka mu gihe gisata cy'abantu bakora urudandazwa ruto ruto rutagenwa n'amategeko y'akazi secteur informel mu gifaransa rudatejwe imbere
kwago twibutse bariko batwumviriza bose ko icyo gisata kidafite amategeko y'akazi gushika n'ubu gisazwe kirimo abakozi benshi ari cyo gituma tunasabye leta yuko yoborohereza mu byo gusiga amasendika ko ayo kabafasha kurondera amategeko y'ubagenge twagomba dusubire gusaba leta ko inzego zayo zitosubira kuburabuza abantu bo muri secteur informel bariko bararondera ubuzima bongera bateza imbere igihugu akarorero ni barya badandariza mu mabarabara
runaniko sibo runasaba kwitangwa ry'akazi ryo gukorerwa mu gifuri
kwitangwa ry'akazi mu bisata bimwe bimwe n'uburi kirangwa mu kimenyane n'ibiturire byo navyo bikaba ari bimwe mu bintu bikuru bikuru bituma imiryango isubira inyuma mu iterambere turasubiye kandi gusaba dushimitse ko mu gutanga akazi ko imigwi ibishinzwe ariyo yobikorera ku mugaragaro
Izo gukorera ku mugaragaro na president Nkurunziza bihanura abarundi bakorera mu bisata bitandukanye
tuvire hasi imwe tugwanye urudandazo rutemewe n'amategeko cyane cyane ubwo ubutare ikawa n'isukari twongere tugwanye twivuye inyuma abatanga n'abajya ibiturire nk'abakozi muzi ingaruka mbi z'igiturire nimushigikire umugambi w'igihugu wo kugwanya ibiturire mu bituze kuko ibiturire ari umwansi w'akazi umwansi w'iteka umwansi w'iterambere rya bose n'urugamba rero rwa twese
Nkuko byama ku munsi nk'uwo umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe ku bantu n'ibisata abona ko bakoze neza kurusha abandi abaronkeje udushimwe harimo ubushikiranganje bw'umutekano komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu rurengero rw'Uburundi abantu bakoze ibikorwa by'iterambere ku giti cyabo umumenyesha makuru w'iradio na televiziyo by'igihugu umwe mu bakozi bamaze igihe kirekire mu biro by'umukuru w'igihugu n'umwe mu bana bo mu muryango wa president Nkurunziza ubwiwe Ubushikiranganje bw'umutekano bwaheruka gushimirwa na Kizigenza mu bwakoze neza kurusha ubundi mu mwaka w'2013 Eroje wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
noneho tujye ibuta mu ntara ya Bururi ejo ku cyumweru bibutse imyaka 20 yuzuye neza abanyeshuri 40 ba seminari nto yaho ngaho ibuta bishwe n'abari inyeshyamba zarwanyaga leta icyo gihe kugeza ubu ababyeyi n'abarokotse baracyasaba ukuri n'ubutabera kuri ubu bwicanyi ariko na nubu amaso yaheze mu kirere umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda ejo yagiye ibuta kureba uko bibukaga
Ibirori vyatanguwe igihe cy'isaha 4 z'umurango n'umugigwa wo guhezagira imva hakoreshejwe amazi bivugwa ko ahezagiye ivyo birori vyitabwe n'isinzi ry'abantu abato n'abakuze baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu eka n'abanyamahanga bari bavyitabiriye umwanya w'agacerere bafashe wo kwibuka abo bana watumye bamwe bagira umubabaro aho wabonako amoso zatembera hakaba n'abaturukishije amarira inyuma y'uyo mugigwa baciye binjira mu isengero iruhande y'izomva guhereza inkuka y'imisa Urongoye igisabisho Patrice Savin Sabiraguha agereranya urupfu rw'aba bana n'umurimyi yarimye agatera imbuto maze agateba kuronka umwimbu mu nyuma amaze kwimbura akaja mu kanyamuneza gushika naho ububabare yagize n'amagogwa atakivibuka Aha, akaba yariko aremesha ababyeyi babuza abo bana babaye umwimbu w'urukundo hamwe n'ikimenyetso cyo kudahemukiranira. Ariko nubwo biruko ababyeyi baburiye kuri no seminare basaba ko ukuri kotohozwa kukaja ahabona gutyo bikabafasha kurekurira abagandaguye abo bana.
Yene ndamwibutse ndababara kuko ndi kwari ushudushikako no munsi dukuri ndanezewe cyane ndahimba ico n'abandi umubyeyi bisaba yuko barafasha mugabo kandi nabinipfuza ngo abo bisaba abana banze ngo nibibuko nibigerente oya imana niba babarire umuntu abaye mu bintu woba mubi
tubasaba yuko nk'aba babijejwe boca batuje imbere kandi bona yuko ntabuze cyenyine tugashobora kuza gukenguruka iby'Imana yaduhaye
no ku ruhande rw'abanyeshure bacitse ku icumu barasaba ko ukuri koja habona ku rupfu rw'abagenzi babo ariko kandi bafise umubabaro uko n'ubu hakibonekeza abantu bacicana bahorana amacakubiri ayariyo yose umwe muri abo banyeshure bacitse ku icumu akaba narongoye ishyirahamwe rihurikiyemo abiyemeje kubera umuco abandi ariryo Lumière du Monde Jean Nepo Bironkwa ahantu ravuga ati
byagaragaye ko twashoboye kuguma hamwe ariko iki ni kimenyetso kibi cyerekana ko kino gihugu cyacu cigije mu rwango rwinshi gushika naho abantu kandi arabantu bakaba bakora ibintu nk'ibi cobera intahe ibona ku bantu bose bagishwa ko bafise umugira w'amacakubiri muri kino gihugu cy'u Burundi akamenya yuko ari imbuto mbi twobaye niho neza dushobora kurondera ibidushira hamwe
indongozi di seminari yibuta z'ico gihe aba bana bagandagurwa zivuga ko muri bino bihe u Burundi burimo vya politike ugutanga ikigongwe aricyo cyonyene cyo tanga ishusho nziza y'umwumvikano ivyo Patrice Zakaria Bukuru akabivuga afatiye ku biganiro biriko biraba hagati y'abarundi.
Tunabaye ngahe uta nta muntu atabize makungu yose arabivuga. Cyo navuga no munsi atwereke inzira yonyene ishobora gukiza abarundi. Mukuvukana. Mana dusangije Burundi kutuvukaniremwo aho kuburyaniramwo. Amahoro azoboneka mu Burundi kandi azoca mu biganiro. Amahoro iterambere ririmo muvukana ntibirimo kwica.
Twibutse ko aba bana bibuta bishwe mu ijoro ry'uwa 30 ndamukiza mu 1997 amakuru dukura mu barezi b'iyo seminare y'ibuta yemeza ko abo bana bazize ko banse kwigabura bakurikije amoko yabo nk'uko bari ko babisabwa n'imigwi y'abagwanyi b'ico gihe yagwanya leta ivyo bikaba byatumye bafatwa nk'abamaratiri bivuze mu mvukano na bugingo nkungu Mu seminari y'ibuta mu manuko g'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Hashize kandi imyaka 45 mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye mu 1972 ubu bwicanyi bwakurikiwe n'ubundi mu bihe byagiye bitandukana ikintu cyatuma ubwicanyi hagati ya bonse rimwe buranduka Burundu mu Burundi niki Professor Deogratias Ntinahamira na Terence Mushano umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ase genocide babiganiriho na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya mu kiganiro muri sanga Professor Ntinahamira ni utangira
no kubwira yuko igituma kuva 1970 atara ibintu byabwicanyi bwagiye buhandanya ni uko atanyishi yigeze icyakwa ironderwa abantu bagize ubu bwicanyi bwo 1972 nibo babandanyije batwara urumva ntibari bafite icyumweru cyo kugira ngo bashyire ahabona ibyo ari byo kandi bagerageze gukuraho nama ndabivuga ejo ntitwarahuye na nyakwigendera bagaza genda mubwira ni ukuri nariragiye kuko iyo mubwirageza mugasoma mubibondera abantu bishe abantu murabazi abasoda b'abakoloneli batwara amakambi murabazi abagize amafosetike amafosetikomine murabazi none abo bantu bose iyo murondera abo bantu bangahe ari 10 to 30 mukabashyira ngaha mukabasiga ubanza mukagira icyo mukoze nta kintu kigeze gikorwa rero kuva icyo gihe nicyo gituma ubona abantu bose baguma bagenda mbe ubona nabo biteye isoni kubona iho abantu batanguye kuvuga ibyabaye hahise imyaka 45 atanu umuntu n'umwe yashobora gukura ururimi mu kanwa ahubwo atashobora no kurira umuntu wiwe atashobora no kumenya iyo yajyanye adashobora no kuganduka adashobora no kuvuga ibyabaye urumva byigendagahambere mu mugenzo w'ikirundi bishoboka hanyuma rero kimba ndiko ndibaza uye ntihageze cyane cyane kwita ibyabaye kuko igikuru ni ukuraba aho tugeze no kugerageza kubaka iyo tujya nicyo kindi kiriho gikombe
cyane
ibanza bishoboka twumwe tubanze kumvikana tukumva kimwe kahise kigihugu cyacu
kumva kimwe
ingene ibintu byagenze
kumva kimwe n'ikintu gihambaye cyane rwose Mushyantahe Deogratias Ntinahamira ari nacyo gituma nashaka kubaza Mushyantahe Terence Mushano mu Burundi iyo wavuze ubwicanyi cyane bamwe bakavuga ngo ihonyabwoko naho bitaremezwa kenshi na kenshi umuntu avuga usanga avugira ubwoko bwiwe hoko gwiki kugira ngo abarundi hagize ubwicanyi buba ubukorerwa abatutsi buba ubukorewe abahutu bose babone cyo kimwe kubwo bwicanyi butemewe ko n'ababukoze bateza guhanwa ikintu cyakorwa kugira ngo abarundi bashire imbere inyungu z'uburundi n'iki
kuko abavuze imbere yanjye babivuze namwe benyine mu ijambo ry'intangamarara mwavuze yuko ibara amaraso ya sese yisubiriza kubera ari ibihonyabwoko kandi icyaha cy'agahomera buntwa icyaha n'ibyaha byo mu ntambara byabaye bigeze bihanwa mbere yuko dushyika mu ntwari z'imyaka 45 y'abantu bicanye mu Burundi amaraso agaseseka bamwe bakavuga ko ariho nyabwoko ry'abatutsi abandi ry'abahutu hariho imyaka 52 igeze hishwe abatutsi bo mu bukeye no mu busangana imbere yaho iyo imyaka 65 bahana ababikoze kumbure 72 bari gusa byari gusa haraheze imyaka 29 nkega marangari yayo haraheze imyaka 24 na 93 haraheze imyaka 20 ya busa haraheze imyaka 2 kwa mwaka 2015 ikibabaje nuko bamwe iyo biherereye kujya nyine mu bivuga baguma bivugira ihonyabwoko ryabashyize baba abahutu kwabo baba abatutsi kwabo none byogenda gute kugira ngo abarundi babone rusokindi nuko perezida wacu w'ishyirahamwe ase genocide Kirimoso akunda kubivuga ati nta mpari zibihuza kandi kirazira gukangariza ko iyo abantu bakangarije ko hacamira ugwiri aho kumera ibiterwa iyo abantu bicanye abandi bakabireka ibindi n'ayandi maraso arasubira agaseseka umuti uriho nuko hoba ukuvugana ukuri kujya amasezerano yarusha yabivuga neza uwo mugu wo kuvugana ukuri ukaba uhagarikiwe n'abantu bagenwe na ONU Hutu bakaba abo bantu batari mu bwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi niho badahengama hanyuma ibu rero uwo mugwi abanyamategeko bashyizeho kuvugana ukuri n'ukurekuriranira bari babuze yuko ariho abo muri mpuzamakungu ngoni boba organe consultative baca barabahaho muri ofisi yo komisariya Odroit de l'Homme mugabo leta iheruka kwiyamiriza uwo mugwi wari washyizweho na leta abo baca barabivamo gukorana na sebe toni mugihe twebwe tubona yuko dushaka ukuri mugabo ntidushake ko hari abandi badufashe twoba twifuza hari ikindi kibuze mu masezerano mpuzamakungu mu masezerano yarusha arategekanije ubutungane nk'uko Hakizimana yabisabye nk'uko ubutungane
ubushyira nawe mushano muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana ukuri ariko ikibazo cy'uko umurwi utobamwo abarundi ni kwa kuvuga ko mu barundi ata muntu w'umushyira nta yoba hari mu barundi hari abashinga ntahe ikintu gihambaye n'uko abarundi bonyine bo kwizigiranira bakaraba abashinga ntahe bijunje akaba ari bo imbere ko nk'uko mubivuze n'abanyamahanga kenshi na kenshi mwabonye ko mu Burundi bagerageje kumvikanisha usanga umurwi urya ubarega ko bahengamye ubundi nawe ukabarega ko bahengamye ico ni kibazo gihambaye cyane rwose abarundi bakwiye kwicarira reka tubibutse ko turiko turabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Jean-Marie bini neza amahoro mu kibazo mu afite cyumviro
mbona igeje mbere na gyanerere
yego
ndukurikiranye zabaye kiriya geze ubwishyane bw'indengera butungane navuga ko atantwaro nziza iraha bayavuga ngo izire guhana intwaro zose z'amatsisa bajya birondeye inyungu tsinda zabo gusa nk'uko urabona twagize muri 2005 turonsa gahengwe bari gushya abanza bakabandi abantu bakoze birya bintu bagahanwa mugabo wabona nabo nyine kugeza ubu naho barondera nabo barafite ayandi madosiye azobagira mu yindi myaka iri imbere urumva ntabyo bokora tutabonse intwaro ibereye bitokwa muri dupfa ko ubusa tuvuga ngo bacu baragandaguwe bihere iyo nyine murakoze
murakoze Jean Marie Ricardo Jambo Eric mwiriwe neza Eric Matumba
ego
murafite ikibazo cy'imbuye mu kane gatoya cyane rwose
je kibazo nari mfise agira mbazo abatumire ni giki babona cokorwa kugira tuzobe mu mahoro turugwaruka turiko turakora kuko nubundi ibyo bari bategekanya abanyapolitike bahari nk'umugwo wo kuvugana kuri no kurekorane mbona tacu uzovamo wafata gute umuntu ari konseye yatowe mu mugambo kerekonko ukaca kumushyira muri uwo mugwi ntituzi ko yavuye mu mugambo azohava aca avugira uwo mugambo rero mbona nuko borondera abantu batagira aho begamiye nk'ari mu mashyirahamwe yigenga nibo bashobora gufasha muri uwo mugwi nuko murakoze
Eric Mushyanahe Deo Gracias Ntihamira bashinga ntahe Jean Marie na Eric basa n'abatizeye ikaba badafise icyizero kinini cyane cyane kubikorera aba mu Burundi bavuga ko kudahana ari ikintu gihambaye cyane rwose reka n'ukwizera uyu murwi nagira mugire icyo mubabwiye
yego cyane numvirije Jean Marie na Eric ariko imbere yaho nari numvirije na Terence Mushano reka mvuge kuri sengera ndabikurikiranye ikintu cya mbere cyo nubwira nk'ibyo mubifasha bose kugira ngo batore ibintu byaribyo ni uko bana Mushano yavuze ngo umuntu wese aguma avuga ko ubunyabwoko byabaye ku bwoko bwiwe agira ndamubwire yuko ahageze yabwiriza kumenya ko inyabwoko icyo ari cyo we yavuze akiri mudogere niyo nyabwoko n'ibikiya bitandukanye agira ndakubwire yuko iyo nyabwoko ryabaye ku bahutu mu 2022 byarateguwe icyo kintu cya mbere no kubwira byateguwe kuko ndashobora kubona umuntu bagenda bakiga ku ishuri bafite lise bahamagara abantu bapakira amakanyo y'abasoda kandi bagapakira mu miduga y'abasoda urumva n'ikindi kiba cyateguwe cyangwa bakarondera umuntu w'umupensioneri ari muri provensi cyangwa komine Kanaka basanga baramufashe mu papiye rimwe n'ubundi uri Makamba n'uri mu Cibitoke cyangwa uri mu Kirundo bakafatirwa rimwe nicyo byerekana rero ko bateguye bariteguye hanyuma rero ikindi nacyo gikomeye ni uko byari bitumbereye mu mubi w'abantu mu by'abantu bwoko bumwe kuko bose bivuze neza ko ari bose ashobora kuba ari umututsi we yagiye kubera yaguye mu mbero ariho turabazi n'amazina turamaze kuyaronga abashobora kuba baguye mu mbero kubera bari banyegije abahutu hanyuma baca barabita kubera ibyo urumva byagiye bikurikirana ubwoko bumwe umugwi w'abantu akabwira gatatu ikomeye cyane nuko bakoreshejwe byo bwa leta kagize bwakozwe na leta ukoresheje ibyo bya bwa leta bivuze kubwira ko batwara amakamyo mu mashuri kujya gutukira abanyeshuri bivuze kubwira yuko hagenda abakozi ba leta umukozi wa mustande cyangwa mustande ntibagendaga agafata abandi bagafata abandi bakabajyana ku ikomini kandi ikimenyamenya ni uko amafoto komini ubu turi tubita ibituriro ni byo zina ry'ikirundi twatoye ibituriro biruzuye ku makomini nka yose ahantu hari komini zigiye mu mirongo na kane biri ku makomini biri nabyo biri ku makandiditeri biri nabyo biri ku maprizo niho hari ibituriro ibituriro twarabiharuye ubugizi kuri 2500 yego abyo ni ibintu bidoheza bikarondegwa bigatozwa bakamenye ko ibyo byose 2500 ari byico gihe iyo umuntu yari ko aravuga ati 83 2002 93 n'ahandi yego kuko nta muntu yapfuye akwiye kurenzwa ku rugo amazi byiza nuko twabitahura byose reka nze ko rero kuri iki yavuze Eric no ndugenya Jean-Marie yavuze ati mudemiseri hari abahanzi twasizi ko ari bazobihera ko baratangira kubigira ubu barafite amadosiye yabo banyegeze yewe n'ukuri amenyere kuvuga ibintu nkomoye iyo umuntu adatomoye agafata ibintu ubona ko aba ari ko arabeshya nta kindi abarundi twarabaye mvuze ibintu turamenyera kuvugana ukuri kuvugana ibintu bitomoye nawe araza agashyira ikintu ngaho gusa ngo hari ibyo yiyagitse abanyegeza umugabo ntavuga ibyo ari byo namwe z'abajenerisi bamuze mu babaza batomore kuko niba natwe tworoye kugira ngo twishyure
reka ni ibyo bibazo bya Jean Marie na Eric tubibaze na umushyirantahe Terence Mushyirantahe nawe nyine agire icyo abivuze
ibyo nk'uko Jean Marie yabivuze wikenewe intwaro ibereye bone bizaro na kintu cyiza mu gihugu mu bihugu byombi kuko iyo bimeze gutyo nta n'amaraso aseseka nta n'ubukene butugereza abantu kubaho ikindi yuko abantu bike zo kuva bashyiraho ubutungane bashyiraho inyishu zibereye ariko ngarutse ku byo de waheje kuvuga nibyo njye sinabeshe abantu bose biyegeka ko ibyabo namwebwe mwavuze mu tabarundi w'abashinga ntahe bariho mugabo bazogenwa nande abazobagena bazobarabo babanje kubaza abo bantu bati umuntu nta gatotsi mu muziko babashizeho nk'uko tubona abandi babashyizwe nta muti urama uzobaho mu bisanzwe hakenewe umuti urama amahoro atari amahorerane ikindi yo akwiye kumenya nuko negasiyonisi narindi rero hananka kuvuga nti nibitwebwe cyangwa bariye igituma tukeneye abo muri oni ni uko aribo bafise ububasha bwo gukarishya neza icyaha cyabaye ko ari kimwe twebwe rero twoheza tukabashikiriza amagogo yashitse hanyuma nabo bakadufasha gukarishya ubundi tugiye turabyivugira nta rukiza ruzoboneka mugabo igikenewe ni iki abahutu n'abatutsi barakwiye kuraba inzira imwe kuko amagogo ashyikiye umwe n'ubundi ntamukingira
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika radiyo yacu
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero inshuti zacu amakuru yo muri aka kanya ni ahangaha ahagarariye ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo Ijwi rya Amerika andi makuru ni mu kanya saa moya n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi murakarama.